ili nizu ya Amerika. Radio Ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya short waves ku metero 19 ni metero 20. Mu Rwanda ni kuri FM 104.3 no kuri radio Inshuti ya Bose FM 88.3. Mushobora kandi kudushyikira mukoresheje adresse yacu ya email ni radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse VOA radio yacu ameno kuri site yacu ariyo web3@radioyacu voa.com numwanya w'ikiganiro muri isanga.
Muri isanga. Muri isanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gitagara cya Mutumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Abakuru b'ibihugu bitanu biri hafi yo kwinjira mu mugwi w'ibihugu by'ibihangange mu by'ubutunzi ku isi bigize umuryango BRICS batanguye inama yabo ya 10 ku munsi wa gatatu w'indwi irangiye mu gisagara cya Johannesburg muri Afrika y'Epfo. Iyo nama yarangiye ku munsi wa gatanu w'indwi turangije. Umuryango BRICS washinzwe mu mwaka w'2009 ugizwe na Brazil, Uburusiya, Ubuhindi, Ubushinwa na Afrika y'Epfo. Abanyagihugu bivyo bihugu byose hamwe bangana n'ibice 40% by'abantu baba ku isi yose. Intambara y'ubucuruzi nicyo kibazo caje imbere y'ibindi mu ijambo yavuze igihe yugurura inama y'umuryango BRICS. Perezida wa Afrika y'Epfo Cyril Ramaphosa yavuze yashimikiye ku mpungenge bafise ku bijanye n'ubudandaji mpuzamakungu. Yavuze ko ari ibihe bikomeye aho ibihugu bimwe bimwe bifata ingingo zo kubanya mwigenda ko mu binyuranye n'ingendo y'ishyirahamwe mpuzamakungu ijejwe ubucuruzi ku isi, Organisation Mondiale du Commerce mu bunyapunyo OMC. Perezida Ramaphosa avuga ko bizogira ingaruka mbi zikomeye cyane cyane ku bihugu biri mu nzira y'amajambe. Mu nama y'umuryango BRICS, Perezida w'Ubushinwa Xi Jinping yatangaje ko amakungu ategerezwa kwiyamiriza inyifato y'ukubanya mwigenda ko. Yatangaje ko bategerezwa gushyira imbere ugukorana aho guhangana. Mitangazo bashize basohoye mu kurangiza inama y'umuryango BRICS ku munsi wa gatanu w'indwi turangije. Abategetsi b'ibihugu bigize umuryango BRICS bashimikiye ku budandaji bwuzuriza impande zose, iterambere rirama n'ubutunzi atanumwe bukumira hamwe no gufashanya mu bijanye n'umutekano. Nakahe karyo ibihugu bigize umuryango BRICS n'akarere ka Afrika bashobora kuhabonera ku nyifato ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yo kwikumira ko no kubanya mwigenda ko. Nivyo tuvuga mu kiganiro muri sanga. Twatumiye Professor Gilbert Niyongabo yigisha ivyerekeye ubutunzi kuri kaminuza y'Uburundi na Pierre Cravensing yumva akurikiranira hafi ivyerekeye politiki, akaba kandi yaranonosoye ivyerekeye ubutungane bw'inyuma y'intambara. Bose bari Bujumbura mu Burundi. Ndabaramukije batumire.
Namahoro.
Tutangurire kuri Pierre Claver Nsengiyumva. Iyi nama ya BRICS ihuza ibihugu by'Ubushinwa, Brazil, Ubuhindi na Afrika y'Epfo mu gihe tubona hariko haba iyi ntambara itera ikomera, intambara y'ubudandaji ku isi. Ifise iyi yaseguro mu byo yashitse ko muri iyi nama y'Johannesburg mu bibona gute?
Nkuko abantu benshi bariko barabikurikirana muri iki gihe, twavuga ko tumaze igihe twumva haba ku ma televiziyo yo hanze, haba no ku maradiyo, ko hariho gusa nk'ukutumvikana no kunyinyurana mu bijanye n'amapolitiki amwe amwe ajejwe iby'ubutunzi. bifatiye ku bihugu bya rutura twatwumvise mu minsi heze nk'Ubushinwa nk'ibihano bisa nk'ibyo bafashe ko ari ibihano Abanyamerika bafatiye Ubushinwa ku byerekeye ingene basoresha ibikoresho hamwe n'ibidandazwa bimwe bimwe bikaba byaranateye n'icyuka kibi imbere aho n'Abashinwa bavuze ko bashobora gusa nk'abafata ibihano n'ibindi nabo nyine bakaba baranabifashe ariko twavuga kandi ko ubu ibihugu byinshi uno munsi biriko biraraba ingene byigenza kuko bisa nk'uko Amerika yoba isa nk'iyigomba kubirengera nk'akarindi nk'uko babibona abiburaya abahehe nicyo gituma ngira n'inama ya BRICS nayo isanzwe n'inama iba isanzwe itegekanijwe ibyo byose urutonde rw'ibyizwe bisa cyane birimo inyishu zimwe zimwe abantu bofata hamwe n'ingingo kugira ngo bikingire ku buryo boja hamwe bagahangana n'iyo ngendo imwe imwe yerekana n'ibyo bintu bya protectionism cyangwa kwikumira ko Amerika ishaka gukoresha mu byerekeye by'ubudandaza.
Umuntu yitegereje umuryango BRICS siwerekeye n'ubudandaje gusa urerekeye ni n'ibintu novuga bijanye na geopolitique mu gihe ibihugu by'Ubushinwa n'Ubuhindi biriko bitera bikomera mu karere ka Afrika aho muri iki gihe Amerika isa niyakuyeho akarenge ni ikihe mubona Afrika yokora ku byerekeye n'Ubushinwa n'Ubuhindi biriko birondera amasoko cyane muri Afrika.
Nakoresheje cyane mvuga ku bintu byerekeye ubudandaji kuko ni kimwe mu ngendo ibihugu bikomeye bikoresha kugira ngo ibyiyumviro byabo n'intumbero za politiki bashobore kuzishyikako. Bivuga rero yuko uno munsi isi iriko irahinduka iri ku muvuduko munini cyane mu byerekeye kuvuga uko kera abantu bavuga ukomeye wari we baravuga ibyerekeye bya gisirikare cyane cyane ariko ubu kuvaho isi iboneye umuzo wa demokarasi mu bihugu bimwe bimwe by'Iburaya y'amaja yo mu buseruko hamwe Ubudagi bwiyunga hanyuma Uburusiya nabwo nyine bukaba bwari bwatanguye hagaciye igihe bwamaze gusa nk'ubwiye kuva mu ntumbero n'intwaro ya kikominista ni ukuvuga ko ubu isi cyane cyane tubona hariho inani zindi zatanguye kwikora zibivanye cyane cyane n'ingene bamwe bavuga bati mbega kuki uyo umari wenyine ari igihugu kimwe ciganje ibindi mugabo bakavuga bati ku nyungu zacu bya politiki by'igisirikare biba n'ibindi hariho ibyo bategereje guhindura nicyo gituma mwarumvise no mu minsi heze mbere nko muri Amerika baravuze cyane ko batemera nk'ibintu bimwe bimwe Iburaya bakora kubera ko bobo bari bobo bacungera umutekano mugabo nabo bakaba bashorera abandi ibyo byitwa ngo ni by'ukudandaza mugabo cyane cyane birimo bya politike bikaba birimo n'ibihugu bimwe bivuga biti mbega tweho ni kuki tutoshobora kugira ijambo rinini hama ngo tumenye icyo twogira. Rero hari inani ziriko ziraba hari inani ziriko ziravuka n'iziriko zirasubiramo kandi kuraba ingene zisubira kandi kwitunganya kugira ngo zihangane n'ibihe bikomeye isi igeze ko uno munsi nibaze ko gushika uwo nicyo rubanda kuvuga.
Yego tufise kandi jibe ku murongo wa telefone turabaramukije.
Yego nani ndabaramukije.
Turiko turavuga nk'uko mwashoboye kubikurikirana kuri iyi nama ya BRICS ihuza ibihugu biriko vyegereza kwinjira mu mugwi w'ibihugu vy'ibihangange mu vy'ubutunzi ku isi navyo akaba ari Brazil, Uburusiya, Ubuhinde, Ubushinwa na Afrika y'Epfo. Iyo nama yarangiye ku munsi wa gatanu w'indwi turangije muri Afrika y'Epfo ikaba yarangiye mu gihe havugwa cyane ivyerekeye intambara y'ubudandazi ku isi na cyane cyane hagati ya Amerika n'Ubushinwa ni inyifato yuko abanyamwigenda ko yuko yerekanwa cyane cyane na Amerika ufatiye kuri iyo nama ya BRICS Johannesburg ni ivyavuyemwo baravuze ko ikibazo cerekeye ubwo iyo ntambara y'ubucuruzi nico caje imbere y'ibindi yamara mu itangazo basohoye mukurangiza iyo nama baragize abagize uwo muryango bashimikiye ku budandaji bwuzuriza impande zose iterambere ryama n'ubutunzi atanu umwe bukumira hamwe no gufashanya mu bijanye n'umutekano muri rusange iyo nama mwayakiye gute mu gihe havugwa iyo ntambara y'ubudandaji kwisi
murakoze kuri icyo kibazo ku byerekeye byo kuri udandazwa sanuko kumenga ariko ratoso ratosikara n'abavarira n'ibyerekeye ama onye uvuye uko nk'amategeko mashasha ariko ava muri igihugu cy'Amerika uravye intambwe isiyarigeze ko cyangwa karaho muri kayise urashaka kubona yuko ibihugu byagiye bisana nko kumenga abagira ibiganiro kugira ngo ubucuruzi mu isi hose bigende gutera imbere bakoreho intambamye y'ubucuruzi hagati y'ibihugu byose uravye rero ku byerekeye yashyirahamwe yitwa OMC y'udandaza ku isi biraboneka neza yuko hariho akantu kwari kukatotara hagati y'ibihugu bya Amerika n'ibindi bihugu byose bisariko byatera imbere mu kudandaza ariko twebwe mu byerekeye igihugu cyacu cy'u Burundi aho kigeze mu ishyirahamwe ibihugu byo muri Afurika y'ubuseruko n'ibihugu birisa n'ibiko biregereza bijya mu migenderanire myiza n'ibihugu bijya bihugu biriko byatera imbere byitwa BRICS icyo gituma nibaza yuko ibiko biraba umuntu abikurikirana hafi kubera ibyo bihugu bisa nk'ukumenga n'ibihugu bitosubira kuri ibihugu byateye imbere kandi uravye imigenderanire hagati ya Afurika y'Epfo uravye ibihugu byo muri Afurika n'ibintu bizogenda bateye imbere ntizogira akazoza wongeye ko Ubushinwa mbere n'Ubuhindi ni ibihugu bisanzwe bigira imigenderanire myiza na Afurika muri rusange nicyo gituma nibaza yuko umuntu azobirabira hafi kugira ngo abone neza ko ufite ukuri ku bihugu bya Afurika by'Uburaya shimo na Amerika byateye imbere birashobora gusubira inyuma mu gihe ubona kumenga ibindi bihugu bikorera tegeza mu butunzi murakoze
iyi ntambara y'ubudandaji ku isi umuntu afashe nki uko Amerika inyifato yayo y'ukwikumira ko no kubanyamwigenda ko bashaka kuva no mu masezerano menshi mpuzamakungu ajanye nk'ubudandaji nko nkiri shirahamwe Organisation Mondiale du Commerce OMC mubona bizogira ingaruka iyihe ku karere ka Afurika iyo ntambara ibandanije
iyo ntambara ibandanije no kuva yuko igihugu cya Amerika azoba ikindi gihugu kizogisubirira mu byerekeye ubudandaji kubera uravye neza ko gene vyagiye biragenda muri buka neza yuko igihugu cya Amerika kuva kera imyaka 70 cyagiye gishamirana n'igihugu cy'Ubuyapani cyane cyane vyerekeye ibiduga nje ari kuko tagenda kwari cyagiye ubiteye imbere cyashaka kuko amasoko yose asa nko kumenga agenda arayigaruza ye chongera kirashigikira mbere n'ubushinwa yuko bwinjira muri mishya mpuza makungu y'ubudandaji nuba yuko Amerika mu ngingo kiriho kirafata kigesa nko kumenga kiko kirasubira inyuma rero iyo yuko kirasubira inyuma nuba yuko hari ibindi bihugu byabicegereye bisa nko kumenga bizogisubirira nje gituma rero nibaza yuko izo ngaruka zizoba nuko yuko nokuraba rero ko ku masoko manini manini mesha dotwaga n'ubushinwa ayakurikira nibaza yuko byerekeye nk'imiduga hoho muri Afurika gusana tukurira mu Japan sangorane cyane cyane uravye kugira imiduga muri Amerika itagitera imbere cyane nk'igihugu cy'u Japan nuva yuko byerekeye amasoko yose hafi igihugu cya Amerika gisa nko kumega zo kiyegeranya kitangure kugwana ku masoko ari muri Amerika gusa ibyerekeye isi isenge gisa nko kumega zo kiraheba mubirarishije rero neza ijisho ribona neza nibaza yuko umuntu acabibona yuko Amerika n'igihugu menga gisa nko kumenga kiko kiyegeranya igihugu menga kiko kirasigwa n'ibindi bihugu nibaza ko muri make ni kumuntu bivuga gushika uravye nk'intambwe cyane cyane uravye gushika kuri imyaka 1995 igihe abantu bose ibihugu byose byasinya amasezerano y'ubudandaza muri OMC ubiravye no kumenga gisa nko kumenga kiko kirasigwa inyuma murakoze
murakoze president w'Ubushinwa Xi Jinping mu ijambo yashikirije yavuze ko amakungategerezwa kwiyamiriza inyifato yo kuba nyamwigenda ko akaba yavuze ko bategereza gushira imbere ugukorana aho guhangana Pierre Claver Nsengiyumva ivyerekeye gukorana mu makungu n'ikintu cako gikomeye cyane cakuyeho ibintu bitari bike nk'ibi biriko biragaruka vyugerageza kwikwegera ko no kwiyugarana ivyo vyatangazwe na Xi Jinping mu bibona gute
ibintu vyerekana ko mu byukuri hariho gutumvikana gukomeye ariko nkuko nabivuze nagomba kuvuga ko iyo abantu basa nk'ababangabanganywe mu vyerekeye iby'ubutunzi hariho nk'ukuntu bobo babona ko ni mu vyerekeye iyindi mice y'uku ya domination nuvuga ko bateza kuba kuja imbere y'abandi bavuga rero ko nk'igihugu cya Amerika nk'uko nari natanguye ndabivuga kuvaho mu mpera z'umwaka wa 1980 1990 aho ibintu vyasa nk'ibihindutse ku isi ico bise umuyaga wahuhusuva iyo mu buraruko uvuga ko ubu Amerika yabaye igihugu kimwe caciye kikomera cane abantu baratunga bararonka amasoko mu bihugu bimwe bimwe vyari Buraya ariko hagati yaho n'imyaka twovuga ko Uburaya bwariko buriyegeranya bugerageza kongereza ibindi bihugu bigize ishyirahamwe rya Buraya bivuga ko mu bya politike hariho ibintu byahindutse bihinduka kumbura abantu benshi batabibona mugabo kubaho kw'inani zimwe zimwe bw'Iburaya n'ukuntu Afurika yagerageje muri icyo gihe nayo nyine kubandanya igerageza kutuguza ajenda y'ibintu by'ubumwe bwa Afurika ibyo byose byitwa politiki mugabo harimo cyane ingene ibihugu kuva mu ntango z'umwaka wa 1990 byatanguye guhindura uko bibona ubukomezi cyangwa ukuba igihangange mu bya politike bifatiye ku ngene igihugu cy'u Burusiya cyangwa URSS ya kera yarinze gusambuka bivuga rero ko uno munsi uko ibintu aho ibintu bigeze ni novuga ko n'urukurikirane ruriko rwerekana yuko hariho ibintu byabaye mbwa abantu batize neza nk'uko uvuga uti mbega Amerika ivuga gute yuko umunsi ishobora kuzana amategeko yayo yonyine akaba ariyo akurikizwa nk'uko umenga nk'uko baheruka kubivuga mu Budagi nk'uko umenga bitabaye hoba hariho nk'impanuka iteye ubwoba yo bigirisha ikirisi bisaba yuko rero abantu bose boca bayihurumbira bakagenda bayisaba ngo ibatabare nk'uko baheruka kubibwira abadage babagiriza ko bagurira gazi mu gihugu cy'u Burusiya bivuga ko uno munsi uko abantu bakwiye kubona ibintu ni ukuraba bakibaza mbega byageze aha biciye he hanyuma cyane cyane bigamije iki kuko nimba Amerika nk'igihugu gikomeye gishaka guhindura ibintu ni ukuvuga gishaka kuzana amategeko ariyo yonyine
tubandanyemo
isiguro yonyine bivuga ko ibindi bihugu nabyo ubu biriko biritegura kandi biri ku murindi munini cyane kugira bihangane mu byerekeye iby'ubutunzi mu byerekeye nk'inani mu bya politiki cyane cyane n'ibyo mwarumvise no muri Afurika y'Epfo ko banacijemo rwose ibintu byerekeye gufashanya no gukingiranira mu bindo byerekeye ibyo by'umutekano
reka tubandanye tuze ku mirongo ya telefone dufite Innocent uratumva watubwire irindi zina nahuhamagaye bi
nikomere kandi kandi ndimukunyaje
ufise ikibazo cyangwa icyumviro
ikibazo nishinzwe
yego
ndetse twashimye abakuru b'ibihugu yuko bari mu nama y'ukwiye gutunga tukabona ko twarakengurutse yuko natwe tukoba kuba yuko bakazina imitari hano mu Burundi ko ntabakuze tunga bahari hano mu Burundi tukabasaba yuko bafatanye bakazana imitari hano mu Burundi natwe tukiyunguzanye
murakoze turabashimiye inguvu zishyirahamwe BRICS mubona zihagaze hehe mu gihe twitegereje ibihugu bigize BRICS naho bingana na hafi ibice 40 by'abantu baba ku isi kandi biriko vyibonekeza ko biriko biratera imbere biriko vyagereza kuba mu mugwi w'ibihugu vy'ibihangange mu buryo butunzi ku isi ariko umuntu aravye akarere k'Iburaya na Amerika nibo bagifite ingufu zikomeye cyane mu bijyanye na politike n'ubutunzi n'ubudandaji ku isi. Irishyirahamwe BRICS mubona rihagaze he ku vyerekeye ukuntu rishobora guhindura izo nguvu z'ibyo bice bibiri utwo turere tubiri two ku isi, izo nguvu arizo zikibonekeza cyane mu makungu. Gilbert,
murakoze kuri icyo kibazo. Uravye ibihugu byose byo ku isi kugira byagiye batera imbere, nibaza ko ukaraba muri kahise cyane cyane muri no muri Amerika cyangwa ibihugu by'i Buraya, murasanga by'ukuri byagiye batera imbere cyane cyane bifatiye ku bintu byerekeye urudandazwa. Uravye nko mu myaka 70 musanga ibidandazwa byose mbere bishyizemo no mu Burundi biduga twagenderamo yose itavuye muri Amerika ari ibintu byava mu Buraya. Hanyuma ko byagiye biragenda mu bihugu byo muri Aziya biratera imbere cyane cyane ibyo bihugu byitwa ko aba bita ko ari ibihugu biteye imbere bishasha byerekeye nka cyane cyane nka ya Korea, Singapore na Malaysia. Ni ibihugu byagiye biratera imbere cyane cyane bifatiye byerekeye kudandaza, ariko ubwiyurura ukuntu byagiye biragenda ibi byerekeye ubuhinga amahinguriro yageragwira kandi menshi yava i Buraya. Rero aho bigeze ni uko munasanga ibihugu nka ya Korea mu manuko nawe ufatira mbere n'ibihugu by'Ubushinwa byatanguye vuba imyaka ya 1980-90 nuko byagiye birafata amahinguriro yose ari Buraya azi iwabo, hanyuma bakomeza ubudandaji. Ubu rero aho bigeze ni uko Ubushinwa usanga buriko buratera imbere, ushaka kuba ubwa mbere mu byerekeye kudandaza ku isi, mbere ugasanga n'ibidandaza byabo kenshi i Buraya birahari. Ugiye kuraba inyuma gatoyi Ubuyapani bwatanguye kunyene ku byerekeye imiduga. Numva yuko rero ibihugu byitwa BRICS ubiravye neza ibihugu byitwa yuko bizosubira ibihugu by'i Buraya, umuntu yokwita yuko bigiye birasaza. Uravye n'abantu b'abanyagihugu babo usanga imyaka yuko bariko barasaza, ibihugu by'Ubufaransa usanga kenshi ibintu bibagoye, ari cyane cyane nuko abantu basaza, kandi na cyane cyane yuko abakiri bato ari batagira akazi cyangwa ugasanga ntibagira gutera imbere. Muri kazoza nibaza ko myaka 20-30 umuntu ni ku buri muntu yabibona. Ni ukuvuga yuko ibyo bihugu bya BRICS uko byabibonye byabibonye hakiri kare, biravuga ati twebwe imyaka iri imbere nitwe tuba turi imbere. Nibaza yuko kandi uravye n'ibyereke kudandazwa, ni ukuvuga yuko byaramaze no gushika muri Afurika. Uravye ndagoye nk'akarero k'Ubushinwa, Ubushinwa bwatangiye imigenderanire Ubushinwa burareka ya migenderanire ya kera ifatiye ku byereke ingo za politike za komunisme. Ubushinwa imugenda imigenderanire ivyereke urudandazwa gusa. Ni ukuvuga yuko nibaza yuko ari kazoza kabo ariko barakabona yuko kazoba gahagaze ku migenderanire n'ibindi bihugu ndetse turimwo vy'abanyafurika na cyane cyane ivyereke urudandazwa. Nibaza yuko icyumviro nyakuru ni uko baramaze kubona ko ibihugu by'i Buraya byose bizosaza, kandi uko bizosaza hazoza ibindi bihugu bishasha biteye imbere. Murakoze.
Muri iyo nama y'i Johannesburg, perezida w'Uburusiya Vladimir Putin yarashigikiye icyumviro cyo kugurura amashami y'ibanki nshasha ijejwe iterambere ya BRICS. Muri iyo ntumbero mwako muravuga iyi banki murabona ko ishobora kugira uburyo buhagije bwo gushobora gutanga ingurane, igashobora no guhiganwa n'amabanki dusanzwe tumenyereye atanga ingurane nka Banki Mondiali n'ikigega FM.
Umuntu abiravye neza, igihugu muri ibyo bihugu indwi birimo muri BRICS, igihugu cya mbere gifite amahera menshi ni Ubushinwa, kandi n'igihugu gifite amahera kidashobora gukoresha iwabo. Uravye iterambere ryabo kandi ngo mugasanga cyane cyane Ubushinwa amahera bufite menshi akora muri Amerika. Uravye igihugu gisanga gisaba ingurane cyane ku isi ni Amerika, hanyuma abantu igihugu kibigurana ni Ubushinwa. Bogira iyo banki cyangwa iyo shyirahamwe, nibaza yuko Ubushinwa bwari bwa mbere butawe gushyira amahera ku isoko mpuzamakungu, urashobora no kunganya n'aya mashyirahamwe ya kera, kuko harya muri Afurika harya amashyirahamwe ari amashyirahamwe yatanguye mu gihe cy'intambara ya kabiri yo ku isi kugira ngo biteze imbere ibihugu. Nibaza ko n'Ubushinwa bushaka guhagarara nk'igihugu gifite amahera menshi bugazofatanya n'ibindi bihugu, nibaza ko iyo ntambwe ishoboka. Murakoze.
Murakoze. Muri iyi nama ya BRICS ibihugu bitanu byaratumiye n'abaprezida b'ibindi bihugu byo muri Afrika kuza muri iyo nama Pierre Clavens ngiyumva mwibaza ko ico ari cyumviro ciza cyo kugurura imiryango ku bandi bakuru b'ibihugu byo muri Afrika.
Ego nibaza ko ukurikije ukurikiranye n'ingene biriko biragenda ubu urabona ko BRICS iri kwiraza nkuko mugenzanjeje kubivuga iri kwiraza nki urundane rufise ingumu ziboneka zi kandi barafise n'ubutunzi muri ibyo byo gufasha kimwe kimwe n'ibihugu biko biraza ku murindi mbere munini twovuga rero ko ubu babona ko bitoroshe ko babandanya bari bonyene kuvuga ko bateza kuronka ibindi bihugu bibashigikira nkuko tumaze iminsi tunabyumva hariho n'ibihugu byinshi cyane ubu biriko biravuga ko hariho nk'ahantu hasanzwe hakora nk'ifaranga dufate nk'ibi byo muri Afurika hari nk'ama France efa mwarigeze kumva mu minsi heze hariho n'abantu mbere uraba no kuri internet bariko baragira imyiyerekano y'ukwiyamiriza ko ibihugu byabo bibandanya bitwarwa mu buryo bwa ekonomi yabyo ata nyungu babona rero ndo rero ubuntu kuvuga ko BRICS nayo iri kwiraraba yiga ira mu bihugu ikaraba mega gushobora gukorana n'abandi rero igihe batumira murabona ko banatumiye Afurika ku rwego rwo hejuru cyane kandi mu kutumira urongoye ishyirahamwe rya Afurika ryose tuvuga ko bagerageza kumvisha abandi politike yabo icyo bashaka ingene bagomba gukorana n'abandi no gutera imbere no gutezanya imbere bivuga rero ko nko kuri bo baravuga bati tworonka abanyafurika biranoroshe kuko bobo bafite n'ibibazo bimwe bimwe bakavuga bati hariho nk'ayashyirahamwe akomeye nka za banki y'isi cyangwa kigezo mpuzamahanga bavuga bati mbega ni kuki tutogira icyo twe tubafashije mu kuba baragendera yuko abo bandi bazoshobora kugirana imigenderanire y'ukumvikana n'ibiganiro byo kugira ngo bashobore kuronka ingurane nziza ariko je none navuga kandi ko uwo munsi byerekana ko ikibazo bari kubaritegurira ni kinini barabonaho mu minsi za ubutunzi aho butumbereye naho iki gihugu Afurika niho hantu hakiri ibintu hakiri ubutunzi cyo bita ressource naturelle bitarakoreshwa aho baravuga bati mbega n'ubwo buryo dufite ubwo tutazoshobora kubemvestisa no muri ahantu
katubandanye
hakiri ibintu gole
tugaruke ku mirongo ya telefone dufite Jean Paul irindi zina nahuri Jean Paul uratwumva Jean Paul ntatumva tubandanye iki kiganiro muri sanga
Iwanyu mu ntara
ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
Iwanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
Iwanyu mu ntara ni cyanyu
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kiganiro muri sanga turiko tuvuga ku nama ya BRICS igizwe n'ibihugu biriko bitera bikomera mu by'ubutunzi ku isi ibihugu bitanu navyo akaba ari Buhindi, Uburusiya, Brazil, Ubushinwa na Afrika y'Epfo. Tugaruka ku mirongo ya telefone, dufise Jean-Claude, uratwumva?
Ndabumva gatanu kuri gatanu.
Wotubwira irindi zina naho uhamagaye uri?
Ndigoboka Jean mererere mu karere ka Ngoma ni mu burasirazuba bw'u Rwanda ni mu kagari ka Cyarwa mu murenge wa Gashanda mu mudugudu wa Rema ya mbere.
Yego,
ufite iki? Ariko mbanje gushimira Radio Ijwi rya Amerika ibiganiro byiza tugezaho by'umwareka ikiganiro muri isangare kiryohera cyane ku banyarwanda bacu.
Yego, mufite ikibazo cyangwa icyumviro?
Nuko isanganya amatsiko imeze neza kuko ibihugu bikomeye nk'ibyo Rusiya no n'ibindi bihugu biri kumwe muri iyo nama ni byiza ko bigomba gukorana hanze kugira ngo babashe kwiga umusaruro n'ubukungu bwo bigomba gusakaza mu bindi bihugu by'abaturanyi bagenzi babo kandi burya iyo bagiye hamwe nibyo koko umusaruro bakawureba n'ubukungu bafite noneho bakabasha kwigira hamwe bagasagurira n'ibindi bihugu by'abaturanyi kugira ngo babashe gutera ikirenge muri naho bigejeje muri make mu iterambere ryabo kuko iyo bagiye hamwe bareba wenda nk'ubukungu mupiho cyangwa bakareba n'icyo gihugu baba bari kumwe muri uwo murwi nacyo kitaba kitarasigiye mu cyabo nacyo bakabasha kucyubaka ndetse kikabasha kuzamuka dore ko biba na byiza no mu bihugu bya Afurika banageramo bakabasha gushoramo imari kugira nabyo bihugu bya Afurika babashe kwiteza imbere. Tukumva rero iyo bahurije hamwe bose bari ku bukungu buri hejuru abashoferi b'ibihugu biri ku isi hose ari papa kuba babisagura bakabishoramo imari cyane by'umwihariko babyigenzamo nk'ibikorwa remezo byabo baba bashaka gushyira mu bindi bihugu kugira bigomeje biteze bishyira umusaruro mu banyarwanda cyangwa mu bandi bashinga nayo babatuye muri ibyo bihugu bitandukanye niko nabyita muri make.
Yego,
uri kumva rero nkatwe abanyarwanda iyo twumvishe ko icyo gikorwa kigiye kuba tugomba no kuba twakitega n'inyungu nyinshi ku gihugu cy'u Rwanda kuko igihugu cy'u Rwanda ni igihugu kigomba gushorwamo imari zikabasha kwinjiza amadovize cyangwa amayero cyangwa amapawundi cyangwa n'andi mafaranga menshi abanyarwanda bakabasha kwiteza imbere ndetse n'ibindi bihugu bihame itatswani community byose bikabasha kwiteza imbere.
Murakoze,
igikorwa cyiza cyane nabashimira rwose bakomereza kandi iyo nama bagomba no kujya hamwe bakigaho igomba gutasura mu bindi bihugu biri hanze n'ibigume muri ibyo bihugu by'Uburusiya n'Uburaya n'iki byose bikabasha no gusagurira n'ibindi bihugu kuko nabyo bikabasha kwiteza imbere kuko ntabwo babanganya ubushobozi. Urumva rero ni igikorwa cyiza cyane twakishima nk'abanyarwanda muri rusange.
Murakoze, turagushimiye. Biravugwa ko iri shyirahamwe umuryango BRICS ugiye kuronka ingufu kurushiriza mu gihe Ubushinwa na Amerika biriko bihangana mu byerekeye ubudandaji aho ibidandazwa ivyo bihugu byashoreranira byinshi bigiye gushirwa ko amatagisi y'umurengera. Jibe niyo ngabo mwibaza ko iri shyirahamwe umuryango ugiye kugira ingufu kurushiriza kubera Ubushinwa buri muri icyo gihe buri ko buhangana na Amerika kurusha imbere yaho.
Ego nibaza ko imusanzwe uravye kugenda guhangana k'Ubushinwa na Amerika ni guhangana kuboneka neza kandi nk'uko kumenga kwasubiriye guhanganwa hagati y'Ubuyapani na Amerika no kuvuga yuko uko guhangana kwabo no kuzogenda baragwanira amasoko ku isi hose na cyane cyane uravye nk'ibigo byo muri Afurika usanzwe bafite ubutaka usanga bafite n'andi masoko yose ntanga nguvu yose hava hose usanga menshi ari ibintu usanga muri Afurika bafite bakava bagashobora kuba badafite n'ubumenyi muri Afurika bukwiye kugira ngo babukoreshe no kuvuga yuko Ubushinwa buzoza buraza ku usanga uko umenga burashora ibidandazwa ibishoboka byose kandi ku isi buraza kubishika ko ariko ikindi kigira kabiri Ubushinwa bwongeye ko ni uko usanga bufite nari nabivuze kare ivyerekeye amahera y'umusesekara ko busanzwe bugurana ku isi kigira gatatu ni uko Ubushinwa buzotanga ubumenyi muri Afurika ku rugezo rwabo kugira ngo baze barakurakurana n'andi masoko n'abandi n'ibindi bihugu bibaza ko busanzwe bifite ubwo bumenyi bari busanzwe bwo barateye imbere ni ukuvuga yuko guhangahanganwa mu ijambo rimwe ni uguhangahanwa tuzogenda turabona muri imyaka ishira nka cumi ikurikiye. Murakoze,
murakoze. Aho Pierre Clavier muhavuga iki?
Nibaza ko ni ukuri nibyo kuko iyo uravye ingufu ziriko zirakoreshwa uno munsi nona kongera koko mu myaka iri imbere tushobora kuzobona ibintu byinshi byahindutse bivanye n'ingene ubutunzi bwo muri iyi si bwashoboye kufata umurongo ungene bishasha byabaye ngene bagabuye amuvuga uti uwo muco ababuraba naba abakuze abakomeye muri aka gace naba novuga rero kandi ko ni ibintu by'ukunaraba neza kuko Afurika si bayirabamo gusa ibyerekeye ibya by'ubutunzi gataka cyangwa ibindi hariho cyane cyane kandi ni mugenzi wanjye urazi ko Afurika ifite abantu benshi cyane ni ukuvuga ko ugiye kuraba harimwo n'ibi byose by'ingorane intambara n'ibindi ashobora kuba ari n'akaryo ko kugira novuga gute nka influence cyangwa mbere bifatiye no mudandaza kudandaza ibi byerekeye bya gisirikare hoho imodoka n'ibindi nibaza rero yuko mu minsi iza by'ukuri tugiye kubona ibintu bishasha kandi turabe neza kuko ubu nibaza ko ubonye Urusiya batakivuga ko cyane bya demokarasi cyangwa Ubushinwa ukabuzi n'Ubuhindi ko muri mu minsi iheze hari bari busa nk'ubushamiranye n'ubusa Pakistani n'ibindi ibyo byose ni ibintu biri kubirahinduka umunsi aho umunsi batakivuga cyane bya demokarasi gusa mugabo bavuga cyane cyane ku byerekeye urudandazwa n'ingene abantu bashobora kuja hamwe kugira ngo bagire inani ni ukuvuga ko uwo munsi ibiri ko birahinduka ni jambo nyamukuru bazavuga bati uruta abandi ku isi ninde ubu rero ko bigoye kuhagiwe haba igihugu kimwe nicyo gituma aba Amerika aba Uburusiya cyangwa Ubushinwa cyane cyane nibwo je novuga bari kubarondera ababafasha ababashyigikira kugira ngo ejo hirya y'ejo mu gihe isi izoba yamaze gufata iyindi ntumbero n'abayiganza babaye abandi bavuga ko mu Gifaransa bavuga ngo la fin d'une ère une ère politique une ère économique ni ukuvuga ko nicyo turiko turabona hanyuma ejo tuzobibona byamaze kuba byashize
murakoze Louis Michel aduteye akamaro Louis Michel uratumva
ndabumva neza cyane
yego irindi zina nahuri
ndi mu karere ka Kamonyi mu ntara y'Amajyepfo
mu Rwanda
ndabashimye
yego mufite ikibazo cyangwa icyumviro
mfite akabazo gatoya
yego
biriya bihugu bikize rero noneho ni inama yabereye muri Afurika birimo birarwanira amasoko ni ugucuruza nta kindi bashaka ariko ngiye ndibaza iyo bari muri izira nama bigana ku bintu batwohereza hano muri Afurika ndavuga kalite uragira utya ukajya kubona ukabona bohereza ikintu wajya ko akantege mujyo ni radio ukayifungura ukayigura mu gitondo nimugoroba ikaba yahagaze mbega ukareba ikintu opwezo bi estetike ugatanga n'ikizima ariko ubundi ari sei ibintu bijya kudupfikira ubundi nabyo muri ayo manama babyigaho dore ko umuntu uzakora ibintu bizima ngiye munene wowe ni soko hano muri Afurika icyo kintu bajya bakigaho akabazo ka nyina kumwe ko murakoze cyane
mu mwishure Gilbert
murakoze
Pierre Clave Gilbert twamutaye ku murongo wa telefone Pierre Clave mubwira icyo mubivuze ko
nukuri umurongo wiwe umeze nabi cyane sinumvise neza icyo yabajije
yabajije avuga ko umuntu yitegereje neza ibi bihugu bigize umuryango BRICS biriko biniganira amasoko yo muri Afurika akavugana cyane cyane ko hari nk'ibidandaza bishobora kuba bivuye muri uwo muryango nibaza ko ashaka cyane cyane kuvuga ngira nk'Ubushinwa ngo ugasanga icyo no kwita kalite ngo itameze neza yatanze akarorero ngo nk'iradio yiguze ngo ukayigura uno munsi ngo n'umunsi utarahira ngo ikaba yahagaze ngo icyo si kibazo ngo kubidandazwa bishorerwa muri Afurika bidafite kalite imwe n'ibishorerwa i Buraya na Amerika
ashobora kuba hariho icyo afatiye ko kimwe yabonye mugabo ariko mu kudandaza birazwi ko uyu munsi isi yose kano muri Amerika nyene ibidandazwa byinshi biva mu gihugu cy'Ubushinwa kuvuga ko abashinwa bo biteguye kuva kera kudandaza bafatiye ku bushobozi umuntu wese afite. Niba hariho iradiyo idakora neza yitwa ukubu, hariho n'iyindi ikora neza cyane mbere gusumba cyane cyane n'izindi yoba kandi nayo rero bikorerwa mu Bushinwa. Bivuga rero yuko bo bico baharura uraba n'amamangazini yabo amwamwe tubona nka mu Burundi n'ahandi, nuko umuntu uwo ari we wese ashobora kuronka icyo asuma icyo agura ku mahera make akanezerwa mu mwanya muto kandi hasi muri Afurika gusa ni ku isi yose. Icyo rero nibaza ko bo baharura uko abantu bangana bashobora gusuma bakaraba icyo bo bakoresha kugira ngo ibyo nivyo no by'abantu bize gote by'ubutunzi bwabo. N'umuntu wese arashobora kumva ko umuntu asumira mu bisanzwe asumira aho bimworoheye aho ibintu bitazimbye, ubwo rero ko ugomba ibizimbye cyane nawe nyine arafise aho ashobora gusumira ubwo bico sinibaza ko ari ikibazo bohora abashinwa cyane.
Ego umuntu yitegereje mu mateka y'akarere ka Afurika n'imigenderanire n'ibihugu by'i Buraya na Amerika, ntiyovuga ko Afurika ntiyuguruye amaso cyane ngo ikine amakarata yayo mu kumenya ko ibyo bihugu biba biriko birondera amatungo ari mu butaka bwa Afurika. Ni ikihe kizohinduka kuri ibi bihugu bigize ishyirahamwe BRICS? Ni ikihe Afurika itegereza kugira nawe ihakura inyungu ko turazi ko ibyo bihugu biriko bitera imbere kubera uburyo biriko bitera mu muvuduko muremure mu gutera imbere bikeneye ayo matungo ari munsi y'ubutaka bwa Afurika? Afurika ku ruhande rwayo ni ikihe yokora?
Afurika ni ukuraba aho uko ishobora kugwiza ubwenge ikamenya ko uwuje wese azana amafaranga abafise inyungu ariko ararondera cyane cyane imuteza imbere we iteza imbere akarere kiwe. Navuga rero ko kubwa Afurika kuko Afurika ifise byinshi bitaranakorwa ko ibanze yiyunge ubwa mbere ibanze imenye igihugu kimwe kimwe kimenye inyungu gipfura cokura muri kontra canke mu masezerano shogirana na n'ivyo bihugu vya BRICS, kuko ivyo bihugu navyo nyene nimwibagire ko nubwo ari ishirahamwe bagomba gukora ariko hariho kimwe kimwe kiraba inyungu zacu. Nuvuga ko rero muri Afurika abantu boraba bakavuga bati mbega twinjiye gute, twinjiye tujanye iki, twinjiye dufite inguvu zingana iki? Kuko umuntu asamaye n'ukuri abantu barazana uburyo biraboneka, mugabo turazi kandi ko Afurika igihe kenshi twumvise ko hariho ibintu bibonetse aba petrole twarumvise intambara zimwe zatuye zangura muzacazi n'ahandi. Uvuga yuko bapfuka inzahabu mu gihugu cya Mali canke uvuga yuko intambara ibitanguye, bivuga ko bishoboka kandi byumvikana ko abaza kubikorera bashobora kuba ngira kumbure hariho ico bobo babanza gudusubiza kw'inyuma kugira ngo bashobore kuronka ivyabo vyoroshe, abandi nabo bazasigara baraniha nk'amadeni nk'ibindi bigoranye. Bivuga ko ubuntu bogira ngo bamaso bakamenya icateza imbere abandi bakagikurikiza bakigira cyane nko kuri Aziya uraba nk'ingene Ubuyapani bwakomeye ibyo bakoze ngene bagiranye ibigenderane n'amakungu bwabo bakurikije cyane imico myiza yari iranga ibihugu byabo kugira ngo ntihagire ubaca umujyahumwe amatwara ibintu byabo ariko bagenda hamwe n'abandi.
Tugaruke ku mirongo ya telefone, dufise Innocent uratwumva?
Ndawumva cyane.
Yego, watubwira irindi zina naho uhamagaye utumbereye?
Nitwa Innocent Bigirimana Innocent.
Uri he?
Ni kambi Nyarugusumba muri zone 9
muri Tanzania.
Muri Tanzania.
Yego, mufise ikibazo cyangwa icyumviro muterera?
Bo icyumviro akabaho n'ikibazo kandi.
Yego.
Musanzwe je nsanzwe ndi mu Burundi nkaba nahungiye hano muri Tanzania. Ama hajimisi umba yuko hariho ingwane ziko zirabangaha ntuzabamiza hungiye hano mu kambi ishobora kubifunga ku nguvu. bivanye n'inama zimwe zimwe zitaragiba hano mu kambi
nibaza ko ntaguciriyemwo nibaza turiko tuvuga ku kibazo gitandukanye cyo ni kibazo ushobora gushikiriza mu bindi bihe n'ahandi si muri iki kiganiro turiko tuvuga ku vyerekeye ubudandaji ku isi n'inama y'ibihugu biriko bitera imbere mu butunzi byagiriye Johannesburg uzoronka akaryo kugushaka gushikiriza ibyimviro byawe mwatari muri iki kiganiro turiko tuvuga kuri iki kibazo cerekeye umuryango BRICS. Murakoze cyane Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC turiko tuvuga ku vyerekeye inama y'umuryango BRICS ubihugu biri hafi kwinjira mu mugwi w'ibihugu by'ibihangange mu byo butunzi ku isi iyo nama ikaba yarangiye ku munsi wa gatanu w'indwi biturangije muri Afrika y'Epfo. Nashaka ingaruke ku bijanye na akarere ka Afrika ni uwo muryango BRICS. Navuze ko igihugu kimwe kimwe kiri muri uwo muryango BRICS gise inyungu zacu zitandukanye n'inyungu rusangi muri uwo muryango wose. Igihugu mubona Afrika yo zera ko cyane kuvyerekere nayo kugirageza kwiteza imbere muri ivyo byose niki cyangwa ivyo byose yobifatira hamwe. Pierre Clavé.
Ego me ni ona kuzeni nukugawanye na mwana kakawa maso nukuraba muri ivyo bihugu mbega ico ugambe nukuraba uwo mvuga nuwaliwe ningene wewe woro inyungu atari cha ugakenguza neza ukamenya neza ko hariho ico uzokunguka ico rero novuga ko hari ahantu bihurira nuko umuntu agira uwo muco nyene wo kugira abadegociation economique no kujibona iburaya bimeze aho bana iminsi yose babanza kwiga bakavuga bati mbega dutanze iki tugakorana iki n'uyu mbega ibyo azanye bizodufasha nko gukora ibiki gukora ibikorwa bimeze gute bizanye iterambere ringana gute kugira ngo haveho bijya by'uko nk'uko nameze kuvuga mu kanya itunga ryo muri Afurika ryamarizanana n'ingorane n'intambara no gutumvikana n'ingorane za politiki n'ibindi. Ubundi nubwo Abashinwa mu by'ukuri muri Afurika basa nk'abamaze gutera intambwe zitari zike kuko nk'uburaba bimwe bimwe bagira ariho ibintu bakora byerekeye nk'amabarabara ibihugu byinshi ingurane zironka zikora amabarabara ibindi byerekeye magari ya moshi n'ibindi inzira zerekeye aho ibidandazwa bica nkuvuga yuko Abashinwa mu kuraba neza mbega bazogenda bazobandanya ibiciro byabo biba biri hasi biciriritse cyangwa nabo nibamara kugera igihe bazobari bonyine bazoshobora kusubira kubiduza buntu. Rero muri Afurika n'abantu bakiyumvira bakaraba kazoza kabo bakavuga bati mbega uwo twokorana ninde azodufasha iki tukamufasha iki kuko si igihe cyo gutega amashyi ngo hariho abazotanga ibintu kuko isi yahindutse kuvuga ko mu rudandazwa ni mu nyungu ni mu bintu abantu bose bavugana bati ndabiki nawe ndabiki hanyuma turaye inyungu turonka. Kuvuga rero ko umuntu azoharura akaraba icyo yazanye doro inga niki kusa tanga zo guhiki hanyuma Afurika rero ni guhagarira ikaraba neza kwinjira mu nani mbega bizana inyungu inga niki urazi uko bahora batari mu nani kuko kuba mu runani bitegerezwa kuzobaho kuko utazoba mu runani azoronka kugira kandi umutwe w'umwe ntiwigira inama uku ni ku isi igeze ntiigeze niko abantu bategereza kandi kuyifata no kubandanya babimbwene bashobora kuyinjiramo.
Mwitegereze inyifato yo kuba nyamwigenda ko cyane cyane ivugwa iboneka ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariyo nzira iriko irafata ibandanije mubona ivyerekeye butunzi ku isi n'ivyerekeye hagati ya Amerika n'Ubushinwa bizotahira he kuguma bihanganye mu byerekeye politique no mu byerekeye budandaje.
Kimwe nuko umuntu wese adandaza ashorera iwe agomba hanyuma n'ubusima agasubira uwo ashaka. Ikizoba rero nuko uraba tendance nuko nka igishoboka nuko Amerika ishobora gufata nk'imihano ku bihugu bimwe bimwe bitazokumviriza ibyo yavuze. Ibyo bihano rero bishobora kuba bifatiye ku bintu byinshi, bakavuga bati niko mukorana n'aba kandi nabo bageramiye nk'igihugu cyacu. Ibyo bimwe bimwe kenshi bishobora gutera ingorane kugira abantu babisobanukirwe, ibyo bita national security cyangwa umutekano wa Amerika. Ubwo ugasanga wowe uri kure wibaza ko ibyo bintu bitakuraba. Ibyo nabyo ni byinshi, waraba amazi yo ku isi mbega bayakontrola ni bande, amato n'intambara ari mu mabahari menshi n'ayande ayakomeye n'ayande. Ibyo byose ni ibintu umuntu yoraba akavuga ati bibandanije abashinwa bamera batumvikanye n'abanyamerika, bishoboka ko ejo hazoba abakwinubana kunini gushobora no gutuma mbere hagera n'abantu bashyira mu migere. Hari icyo gihe rero n'igihe kitoroshe, ni ibintu twizera ko ubwenge bw'abantu bubafasha kumenya ikibereye igicokogwa. Kuko urabona ingorane n'uko ubu si Amerika yoba irwanye n'Uburusi
n'Ubushinwa
yoba ari Amerika ikirwana n'urunani runini cyane. Ubwo runani nabwo nyine BRICS bari kubongeramo ibihugu bya Afurika, hashobora kuba hariho n'ibihugu by'Iburayi bikorera bashyigikira. Ababona yuko hariho ibintu byinshi bariko baratakaza kubera kumbure intumbero Amerika ifite yo kuvuga ngo ibintu byose byikumire ko yigumana yonyine ikintu gishaka itumvikanye n'abandi. Ibyo rero n'ibihe byoba byari bigeze kuba no muri kahise, aho hirali igihugu kivuga kiti ni jeje nyene muribuka nawe atari ko bisa. Ubudage bumanze kukwigira igihugu kimwe kiruta ibindi kigira gute, urabona ibyo byatanze n'ibyo byaguze. Tubibaza rero ko umuntu yoraba akavuga ati mbega kazoza muri iyi minsi iri imbere abantu boraba gute bagakinga bitaraba ibyabaye muri kahise bivanye n'uko igihugu kimwe kikumira cyangwa kigagomba gufata ku bindi bitagira icyo byovuga cyangwa byushikiriye.
Murakoze. Tugarutse ku mirongo ya telefone. Hakizimana yaduteye akamu. Hakizimana uratwumva?
Ego ndabumva cyane.
Mutubwire irindi zina, nawe uhamagaye uri?
Hakizimana Pedro ndikugaje.
Ufise akabazo cyangwa icyumviro?
Oya na, kwanza nashaka kwibaza abatumire.
Yego.
Nagira mbonze ko Amerika nubwo yabonye ayo masezerano cyatura ibyo udanda ntabwo yazava kiza ikibazo.
Ego ntirayavamwo ayo masezerano, ntirayavamwo ayo masezerano mu ishyirahamwe OMC, Organisation Mondiale du Commerce, mugabo irasaba ko ngo yosubigwamwo ku byo yokuramwo inyungu kurushiriza. Ivuga ko ibona ko umengira arenganywa biciye muri iryo shyirahamwe. Mwa mwishura gute Pierre Clavier?
Sinumvise
icyo yabajije. Yari yumviye ko Amerika yoba yavuye mu muri aya masezerano muri iri shyirahamwe OMC, Organisation Mondiale du Commerce, ntiravamwo mugabo iri doga ivuga ko irenganywa bifatiye ku mategeko y'iryo shyirahamwe, yo igasaba ko hakwiye gusubira kuba ibiganiro kugira ngo nayo ikuremwe inyungu kurushiriza.
Niyo Ngabo Gilbert, professeur wo muri kaminuza ngaha atari ku murongo, ariko kucishura neza
twamutakaje.
Mugabo navuga gusa ko bihuye n'ingene umuntu araba inyungu afise aronka, akavuga ati kumbure no giribi niho no ronka byinshi jewe niho no kunguka mugabo murazi ko ni gihe ibi by'amatarifu bavuga murazi ko eta America yavuze yuko yoyo ibona ko bayirenganya ibyo rero ni niko yoyo bivuga niko bibona Jose noshora kuvuga neza imwido nido ibyo birenganya uko ntabyo nzi mugabo kimwe nuko sahahonye ne bariko baragomba guhindura ibintu bahinduye byinshi bivanye muri byinshi nibi ashobora kuba ari intumbero ya politike akaba hariho n'ibihe cyane cyane bijyanye na politike yo interior yo muri Amerika aho gucaba ayandi matora aya mabyo bita mimanda ni ukuvuga ko ashobora kuba hariho nk'ikintu cya kampanye kiriho kiraba mugabo ugasanga bitadoba bibaza ko naho byoba abantu bashobora kuba bamanitse kubyitegurira bakaba bazi ingene bazohangana n'ingaruka zabyo zibaza rero yuko abantu bagenda ibyumvu bya ekonomi no kwishyura mu kibanza cyabo ngo ku isi ubu bariko barakora cyane kugira bategere ariko biraba bimvire no ku ngaruka zizokurikira ubu bizi yana ifigena nazo
yego igihugu cya Afurika y'epfo kiri muri iri shyirahamwe umuryango BRICS nicyo gihugu cyonyine cyo muri Afurika kiboneka ko gifite ubutunzi bukomeye cyane mu karere ka Afurika mwibaza igihugu cya Afurika y'epfo kigize igihagararo muri uwo muryango ko bishobora kugirira akamaro cyane ibindi bihugu byo muri Afurika
ko bivuga ko byoba kuko rumva ibyo byose habonetse ubutunzi bw'isahantu iyo imigenderanire ari myiza abantu bashobora kugira icyo bahurira ko bashobora gukora ubuzi bwinshi abantu bagashobora kugenda bakaronkayo akazi cyangwa ibihugu byegeranye bakagirana imigenderanire mu by'ubutunzi ibyo rero ni ibintu bisanzwe cyane ko Afurika yohakura inyungu ariko nuko nabanze kwivuga ubwa mbere kuraba neza mbega ibyo boba bakora ibyo byoba bije byoza birondera by'ukuri muri rusange ibintu byotagira inyungu umunyafurika uwo ari we wese ni ukuvuga batagukumira atari ibintu bije kugira byonke bironkwe n'umuntu umwe bironkwe n'abantu babiri bironkwe na sinzi abantu ibyo rero niho Afurika ikwiye gukorera kugira ngo irabe neza ibyateye ibihugu bitera imbere kugira ngo nayo igende abantu bayo bashobore kugira inyungu kandi batunge batungane
yego mu kurangiza mubona icyo no kwita mu rurimi rw'igifaransa multilateralisme ugukorana hagati y'amakungu mubona bifite kazoza mu gihe tubona nk'igihugu gikomeye gice gihangange kurusha ibindi ku isi nka Amerika kiriko gisa n'igisokora mu bijyanye n'iyo ntumbero mubona kazoza ka multilateralisme kifashe gute
jewe novuga ariko urumva ni icyumviro cyanje nibaza ko kudakorana n'abandi ata kazoza kanini bifise kuko ubu ibintu ni magiriranire ni ukuvuga ko iyo abuvuga ngo bisiki ibyeje nyende ngo ni jewe nikwije ni ukuvuga ko ni nk'umuntu ni nk'umubiri w'umuntu ugira ingingo nyinshi mbwa izo ngingo zose zirafise akamaro ni ukuvuga ko isi aho igeze aho hari cooperation hari ingene abantu bakorana bisaba mbere n'ubutunzi ibintu byinshi cyane uburyo bwinshi cyane nta gihugu kimwe gishobora kuronka cyonyine byo bituma hari izo nani sinzi rero ko ubu hagezaho izo nani zihava nimba zoba zihavuye igihugu zitagira ingufu ni ukuvuga ko n'ibihugu ata ngufu zoba zifite ni ukuvuga rero kandi ko ibihugu bitagira ingufu hatoba b'ingorane bikaba bikigeze integra bigahera bikavaho hanyuma hakaba habayeho iyindi r ngirigiye izotangura sinzi ngene bazoyita sinzi ko bazoyita r spirituel cyangwa kuko ibya ekonomi bizoba byavuyeho ariko nibaza ko bitazongera ngaho nibaza ko abantu bafite ubwenge bazohindura ibintu
murakoze cyane yari yari Pierre Vincent ngiyumva kurikiranira hafi ivyerekeye politique kabano no soye n'ivyerekeye butungane bw'inyuma y'intambara twari twashobye kuronka professeur Jibe Niyongabo yamara imirongo ya telefone umurongo wiwe watubwiziye ibibazo turamutakaza ikiganiro kitararangira dushimiye aba duhamagaye abumvirije iki kiganiro ababajije ibibazo bagashikiza n'ivyimviro namwe mwese mukurikirana ibiganiro vya kuri radio Ijwi rya Amerika mugira ibihe byiza.
Mubandanye kumviriza radio Ijwi rya Amerika.